mwe nawe turi mu mablag muhora mwumviriza ikiganiro tweho
none twohamenyera iki
je nibaza ko twohamenyera ibijanye n'imibereho y'ugwaruka tweho ni kiganiro cy'ugwaruka mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na radio isanganiro
Amahoro bakunzi mwese bibiganiro vya radio isanganiro kaze muri kino kiganiro tweho cuno munsi aho tugomba kurabira hamwe ingene umwuga wo gucapa ubeshejeho bamwe mu gwaruka bo mu gisagara cha Bujumbura bita aba peintre mu rurimi rw'igifaransa muri kino kiganiro turaza kumviriza ukungene kugwaruka gwize uwo mwuga wo gucapa ingene uwo mwuga ubabeshejeho n'inambamyi bahura nazo Irambo na Brenda Kelly Deborah nije nabateguriye kino kiganiro nongeye kubaha ikaze. Tuje mwidonido kya kino kiganiro bamwe mu gwaruka twayaze bo mu gisagara cha Bujumbura bakora umwuga wo gucapa baratubwira ingene bamenye gucapa.
Ibintu byo gucapa si kuvuga ngo ni ibintu ngo nabanje kwiga kuko no kwishure mu byo nize ntibyari mu gucapa ariko novuga ko yari nk'impano ariko iyo mpano byarasabye ko shiramo ingufu kugira ngo iyo mpano ishobore kugera higeze uno munsi ukuntu waje je nkiri kwishure nari umwe mu bantu bakunda gucapa n'icyo gituma nakubwiye ko ari nk'impano narakunda gucapa kuko jeyo nari nize muri secondaire nize muri electricité industrielle twari dufise rero mu makuru yasaba amadese menshi nkacapa nkabona n'abandi baraza kumbwira ducapire nkabona nyene ni ibintu nyene nkabona ko ndi umu expert hanyuma ndavuga e final ndashobora gucapa maze kuheza secondaire naciye nja muri Jenny mécanique muri université naho byaradusaba ko ducapa ibintu byinshi bijya byuma by'imiduga byose kandi haragaruka ngo na bya byuma nacapa muri électricité hoho cambona birarushirije kuko byarasaba nuko ncapa n'abantu bari ko barakora ibi ama activité ndavuga nti e final mari yindi talent runaka ntarashobora ku exploit muri je wari ku ndimo
je natangiye nkiri muto nari mu wa gatandatu nibwo natangiye gucapa
waravyivye cyane nawe warakoze
oke je narakuje ncapa ariko mu nyuma ndaza kuvyiga navyigiye ku bantu nko kunyoshwagura n'undi mu artiste abize kakwigisha
akenshi bikunze kuba biri mu maraso y'umuntu ari talent mugabo ubundi nagiye ahantu hitwa muri Kenya Nairobi hitwa Westland ndabibona babikora gerageje gucapa mbona nanjye ndabishobora camera ko ndababarira baranyigisha
kugira bakugishije warusanze ubizi
nari nsanzwe ndabizi no mu ishuri nakunda gucapa ku mapipitre ugasanga umwarimu ari kunkubita kubera gucapa sasa maze kubona yuko abo bantu ibintu bakora mbizi ndavuga ati nakuntu umwanyigisha gucanga irangi ko nanjye nzi gucapa batangura kunyigisha mugabo naraje gushikana hani Burundi aha kurya kane mu bwiza mabona abandi ba artiste babajene turafatanya baca banyungura ubwenge nari mfise nanjye ndabungura ubwo batari bafise turakorana
Icyatumye ubwo gwaruka ruja gukora uwo mwuga wo gucapa n'ubuzima bugoye n'inyungu babona abakora uwo mwuga baronka
Mugo bitangura ntibyari byoroshe kuko je ntangura gukora uwo mwuga sinatanguye mbese no gucapa ncapa natanguye ahubwo ndi bamwe bita bavandeur ngenda ahantu bacafye kubera tamutana nama nashizemo nkemera kudandaza ibyo bacafye kugira ngo ndonke amafaranga hanyuma je nkakura mwaka tukavugana amafaranga nza kubazanira inyungu hanyuma ndosa yarenga ko twavuganye nabandigiza amahirwe akenshi ari giye dukora ibintu kubera ingorane atari kubera tubikunze ariko tukaza kubona la noze ya resulta yabyo mu nyuma
yego
voilà yego niyo mu nyuma naciye mvuga nti ngomba kwicara nkabwira ikintu nkora runaka nkoresheje amaboko gishobora kumviramo amafaranga kuko hari abantu dorana tuje baturi nko mu rigara tugatera inkuru hanyuma bakavuga ngo kwiba biragoye gusega biragoye ukacuvuga uti none nakora iki ugacuvuga uti rero byansaba ko mitamo ikintu cyo gukoresha amaboko kugira ngo shobore kubaho nibwo buryo rero nakoze iki kintu bitewe n'ubuzima bwari bugoye ndavuga nti hariyo ikintu nigeze kwibonamo cha ndabona ahantu bari ko barabikora ndavuga reka ninjiremo progressive manzogenda ntera imbere byafunguye nk'amaso ndavuga ni kumbe bya bintu bacapa bishobora kuvamo amahera angana gutya nanjye ndavuga nti ndagomba gushiramo ingufu aha hantu
naguma mbona aba artiste kuva kera ari abantu bakunda kuba bafite akantu ko kunywa akantu ko kurya kandi bitabura nabonye ko harimo inyungu kandi harimo amafaranga anyaruka mpita uvuga ati reka ndabigire nk'umwuga
Okay, je nkuko nabivuze bwa mbere nakuze nkunda gucapa narahuye n'abandi ba artiste babize baranyigisha ndaje mu ishuri ndiga kandavuga ati rero ndabimenye ndavuga ati wokerekana ngo rero naje ndabikore nk'akazi
Nesta Kabeca arakaza umwe mu gwaruka rukora umwuga wo gucapa aratubwira ingene yatanguye kuronka abaguzi bita abaclient muri ngi gifaransa bamugurira ibicapo vyiwe
abakiriya ahubwo abakiriya naragiye kubaronka cyane icyo gihe nadandaza iby'abandi no kuvuga ngo kukubera yuko kujya kuntu mu kudandaza nagira amahigwe izi ibi bintu dukora twebwe bya are ibicapo bigiba bitangaje abandi barana bafata ariko je ntibamfata kuko nabari kumfata basa nkaho batangaye babonye ibyo bintu bakavuga ati none nk'ibi bintu tubitwaye twabikoze iki ni babona ari ibintu bitagira valeur kavuga ati uyu muntu reka tumureke yigwarize mugabo naje mvuga nti imana yagize neza kuko naca muri ville hagati naca muri asiatique no kuri aeroport sindabyibagirwa kuko ni naho haneye motivation kuko nigeze kuja kudandazayo camura n'umuntu yabiwe yadandaza ibi bintu abijyana hanze muri Ethiopia aca mpa amafaranga menshi ntazi gakono ashobora kubona ku kintu kimwe mu byana rifise
Nesta akavuga ko we agurisha ibicapo byiwe bijyanye n'ubwoko bw'igicapo n'uburyo bw'umuguzi wiwe
Itabro imwe itabiravana ni yariyo et des observations ushobora kubona nk'ikintu we wabonye ahantu nko kuri zimbuga tugenda tutemberako kuvuga taka kantu ni keza ndazi wari wese ashobora kukakunda ugacuvuga uti reka ndagacape kugacapa ukabona niyo twita des observations icyo kintu kwa nagicafye ndakiraba kintu wana n'umwanya itabro imwe yashobora kugwa 40,000 et plus no kujya hejuru bivana na dimension nakoreye ko dessin de portrait izo dessin de portrait turazikora portrait imwe nitwebwe nyene mugabo siko portrait andi zikogwa kubera twebwe nyene tuba dukora turi kumwe n'abantu twebwe tugereranya n'abantu ku buryo tubabayeho turashaka gukora portrait ku 150,000 200,000 hari n'umuntu nyene aza akavuga ati mfise amafaranga makeyi kugira tumumotive azabwire n'abandi turashaka kuyikora ku mafaranga atari munsi y'100,000
Kubwanuntwe ni Imana Saidi azwi ku izina rya Suguman we avuga ko aho bageze mu gucapa no munsi bashobora no gucapa ubwoko bw'ibicapo bitandukanye hari mbere n'ibicapo bigugwa amafaranga menshi
ubwoko bw'amatablo ni bwinshi nta muntu yobudondagura ngo abuheze kuko ibintu byo artiste bimeze nk'ingo ni ibintu byo guteka buri mu artiste afite amahevu ashobora gukora mugabo ingene tuza turayapanga ushobora gusanga nka tablo zitanu zifatanye izo bitwa tableau en montant kwa itusanga nizi tableau zindi za kamwe kamwe karukwako mugabo amadese aja ko rero niyo abatandukanye kandi buri gihugu kirafisa karanga kacyo amatableau yo mu Rwanda amatableau yo muri Congo usanga atandukanye ni tableau y'i Burundi
mwebwe mutangura kugurisha tableau kuranga
kubera tube dusanze tugurishiriza mu quartier kandi abantu usanga badafise amahera kwiye turagerageza tugakora tableau ifise mesure noya tugatangurira kuri 15,000 birashika ukavuga ati na 10,000 muzane ukunguka make yato gashima tablo irashobora gushika ku miliyoni mugabo ayo mahigwe ashika gakeye hari nzi ishobora kugura miliyoni 5 bivanye na desiriko n'ukuntu ikoze n'ubuhinga ikoranye abakiriya niba vyoroshye mugabo kubera akenshi tutona tubari utuntu twiza ugisohoka mu rupangu gafisa akenshi ucugurisha mugabo hari no kuba wabufisa abantu bashira kuri stati a postings ukagurisha ucumu kubitaga percentage kibi ukwezi guhera umeze neza tunakibazo umuntu arabaronga
bamwe mu gwaruka twayaze bakuru umwuga wo gucapa bavuga ko abavyeyi babo no mu kibano babashigikiye kuri uwo mwuga wabo wo gucapa
ukabagenzi wanje baranshigikiye kandi bamwe na bamwe baraza bakavuga baraza nyene kunshorera bakazana ngo ndabacape nk'abacapa n'umuryango nuko nyene nayo baravuga ati turashaka gucapa akantu kagashira mu nzu ku buryo aje n'umushitsi tukamubwira ati n'umwana wacu abikora
oya ku by'ukuri je nk'aho oye bamaze kubona uburyo nakora nk'umufundi kuko uno munsi nabandi ko ndakora nko muri electricité ahandi bagasanga ndi kuri garage ahandi bagasanga ndicaye ndiko ndacapa nyene mbiri ko utuntu nk'iyo ufite umwanya ibyo we nta bintu byo kwinjiramo cyane ngo wamenye ngo nestari mu biki gusa ndibuka yuko kera ngitangura gondere bambwiye ko nokwiga ibintu by'indimi kuko narakunda icongereza n'igifaransa je nakunda gukora ibintu by'intoki kuruta kubivuga kubisigura byo byumva narabishobora kuko nashobora gukoresha izo ndimi
yego
bashigikira nubwo batazamo cyane je ndumva yuko kuba batangoye ahubwo ngo ndabireke baranashigikiye
nuzwe n'Imana Saidi we akavuga ko agitangura gukora uwo mwuga wo gucapa umuryango n'abagenzi ntibamushigikiye ariko ngo ubu baramushigikira
Nivyari vyoroshe kubera kwanza nari nsanzwe ndu umukwafere ndaraba amahera y'ukwafere nabo ariko aramaza neza ivyo ngene vyose urumva umukwafere akenshi abari umuntu atagase wanayite aga parfait aga poudre ivyo narahivye ndavata ngiye ngiye gutumbera ubu artiste ndiko ndabitangura rero abantu benshi baraza bakambarira ati ati ibintu wagiyemo ni ibiki mugaba ari nabandi batambarira bakamvuga mu kartingo maramuzi none sugumani yasaze asigaye yicara kuri Scottis yamwe bacapira nagishaka no kujya kumwa mugabo pole pole nagenda ronkuturaka barabona yuko ari umwuga abavye urumva nabo batangiye kumbona nk'umusazi babona ko nasaze nyine urumva gutaha kibuturifisa amarangi kavuga ati uyu mwana none yasaze
ubu baragushigikira
ubu baranshigikira kubera muri quartier abantu benshi ndamaze kubaha ya madese abapeti benshi ndamaze kubaha bakandandariza
Saidi akavuga ko umwuga wo gucapa mufasha byinshi nko kuriha inzu no kutajya mu ngeso mbi.
Ngiye kuraba uyu mwuga uradufasha n'abajene b'inshuti kandi ikindi uyu mwuga watumye nihira inzu aha nkorera urabona ni sawa nyene hama ikindi uyu mwuga mushimira watumye mbasha kuba ndi okipe. Singira ibintu bidakenewe. Kuko cyambere n'ushobora kuboregwa cyane uri mu artiste ngo bigende neza.
Kubwa Nestor akaza iyo mwuga wo gucapa woshigikirwa mu bwihugu cy'u Burundi urashobora kubeshaho umuryango wose.
Nkamwe bavuze bati duteze imbere are. Ndumva ko nkanje nashobora gushinga ubwo uruganda runini rw'abantu benshi. Turetse kuvuga ngo ntunga umuryango wanje gusa kuko na nyene nibike cyane nk'ubu mufashe nk'ibyo muba mubona ndiko ndakora ngahaye. Ibi bintu mba ndabikora mu buryo umengani ubibonye abona ari bisanzwe. Ariko nkaje ngo aye sigirirange kubuye mwuko kuntu mubona kuri kino gihome ndandika nkora ari yicitwirange mu buryo umwe cyangwa ubundi uwo mu gushora kukubeshaho cyane kandi kwakubeshaho neza kandi ukabeshaho nabandi bantu bakwantura
ukudashigikirwa idudwa ry'ibiciro no kubura ibikoresho bikomeye ni bimwe mu ntambamye ugaruka rukora umwuga wo gucapa rugira
intambamye ya mbere ni amarangi meza urashobora kugenda kugura ugasanga amayizine yacu amarangi yakora sirangi riri ushobora gukora ave medicine nziza ukacu usanga ucafye utajyohewe yindi nambamye igira kabiri nuko n'abarundi ubwabo abenshi ni barabitahura cyane nk'amadese usanga komeye ama evre ari international urashobora kuyicapa mu Burundi akakubara ati ibi ni biki ukacu usanga turacyafye inzira ndende
Ibibazo kenshi dukunda guhura nuko dufate twebwe dukoresha irangi turakoresha ibitambara turakoresha ibintu by'imbaho dufate nk'ibyo dukora amatablo iki intambamye dukunda kugira nuko ibiciro bishobora kuduga ariko ibyo twebwe abakiriya ntibabimenya bakabaguma bagomba ko tuguma kuri apply iyo tubura abantu badushigikira kubura insino byitifashanyo intererano reka ndabyita intererano kuko ifashanyo yiha umuntu atashashobora gukora rimwe na rimwe turonza abadufata mu mugongo niko mvana ndumva bavyita abo bantu nibo tubura ariko turaronka abantu batubwira ku munwa kenshi ariko bashobora kubishira mu ngiro si benshi twebwe novuga ko ari n'intambamye kuko biraduca n'intege kuko nk'iyo ushobora gukora ariko ukareka gukora ibyo ushobora gukora ku kubera ubuze ibikoresho usanga ari intambamye ikozimeye cyane mu gikorwa cyawe
nuko tubura abantu badusupportinga bo duteze imbere tugakora tukamenyesha igihugu cyacu kamenyekana
Kubwa Saidi igituma ugaruka rukora umwuga wo gucapa mu Burundi rudatera imbere ni kubera rutaja hamwe ngo rukorane
Ikindi cy'ambere kibuze nuko aba artiste babizi boja hamwe bakagira ahantu bakorera mugabo uwo mugambi wo kujya hamwe na ucu usanga ari uburyo ukaca wiyumvira ngo umuntu yaza nicyo cyimvira cyo abantu bashize hamwe ugasanga nituramuronka ukaca usanga buri mu artiste akorera ukwe mugabo tugiye hamwe iyo bari nk'isoko iteye ubwoba cyane namakungu yohora yibona bakavuga ataka nakaranga ku Burundi
Nestor we akabona ko ukudatera imbere ari ubunebwe bw'urwaruka no kudashigikirwa
ndavuga mu gihugu ikibazo kimwe kihari tugerageje kuraba ni ibintu novuga nka bitatu rimwe mfatiye kugwaruka harimo ugwaruka kenshi rw'abanebwe abo ndavuga ko ari ikibazo kukubera harimo abantu babazi ibintu byinshi mugabo gacha bavuga ngo biraruhisha icyo nico kibazo cugwa icyo nico kibazo kiri mu gwaruka hariyo abantu babona uri kurakora ikintu aho kuvuga ngo tumenye ngo ariko agikora gute cyane n'umutima wo kuvotereka ndakimwereke agacagaruka bwa bunebwe ikigira gatatu gikomeye cyane nuko uri kurakora ikintu ukaguma hahandi bitewe n'uburyo buke ufise ntutere imbere kandi ugasanga barama bakubwira ngo hariho ubushikiranganje bw'inkino n'imico kama n'ugwaruka ndavuga twebwe ngahaye turi muri nk'iki gisata muzanzemo ndavuga ko ari imico kama n'ubwo bushikiranganje ndibaza ko ufite ibisata byinshi byinshi cyane bishoboka uvuze ko ufite ibisata byinshi shingira ku byo mba mbona biri muri ubwo bushikiranganje yaba ufise nk'igisata are nini cyane kuko twebwe dufashe nka are y'iwacu turabonamwo are do scripture are do peinture are écrit n'izindi nya serigraphique photographique ibi byose ndumva biri muri are y'iwacu kuko uvuze nka photographique umuntu ashaka kwibaza ngo sibyo kandi dukora amaportrait n'umundi dusa nka turiko turafotora rero yaba ubushikiranganje uvuga ati iki gisata iki iyi tufate umugwi w'abantu bagomba kudufasha kugira ngo tukimenye kuko kuvyukuri are nko mu Burundi ubajije ngo ahantu bakora are ni hehe baca bakujyana kuri mise vivant bakakujyana kuri parent des arts nk'ahandi hantu bakwereka ngaho abandi nabo baca bakudugana ku mashugwe kandi ku mashugwe batwegwe basanga ibyo twakoze tukajya tujyana tukugurisha bien sûr bajya n'abadandaza bajya saba artiste bajya se sont des vendeurs twebwe turakora hanyuma tukavana ngaha tukajyana kugurisha cyangwa tukarongeka abavandere bacu bakabijyana kubigurisha aba artiste ndibaza namwa aba artiste bari harya aye n'aba scripteur icyo ni cyo kibazo rero kuri kwaruka kuri twebwe kubagwaruka nibyo bibazo bihari bigeze nuze zitatu nakubwiye
Wadufatiye hagati muri mu kiganiro tweho kuri radio Isanganiro hazo uko turabira hamwe ukungene umwuga wo gucapa ubeshejeho bamwe mu gwaruka bo mu gisagara cha Bujumbura Saidi agatira kamo ugwaruka rufise impano yo gucapa kutagira isoni no kutagira ubwoba kuko ngo benshi bagira ubwoba gutangura uwo mwuga wo gucapa
akamo kambere nabatera nanje kamanje kungora cyane ni ibintu bibi cyane kandi ivyo bintu ni bibi cyane no batera akamo kavuga ati reka isoni kwisoni abajene benshi barafise isoni kuko nanje kugira ngende gutembere stutuntu muri vire narariye ubuseriye butoroshye cyane Jarabanje kunira isoni mugabo ndikaza kubera nabona barakaguze 15,000 barakaguze 20,000 baramaye commande ya 50,000 nangura kubona yuko ari fresh vya bintu ikindi akandi kamo na watera n'ukureka ubwoba abantu benshi barafise amatara hano mugabo kugira atanguri bikamugora cyane cyane n'ibintu bisaba umutahe navyo usanga benshi yibaza mbe no bikora nkahomba cyanje kino no batera akamo bagaragaza amatara yabo bapfume bahomba batanguye
Nesta agahamagarira ugwaruka gose gwiyumvamwo umwuga wo gucapa kubikora rubikunda
kubijyanye na are ndahamagarira cyane ugwaruka uwiyumvamwo wese umwuga wo gucapa nabikora kandi abikora bikunze mwibuke neza mvuze gucapa aba bantu bubaka amazu bakoresha ibicapa architecture bakora easy plan gukora plan yonyine utagiye kuyubaka birimo amamiliyari n'amamiliyari kandi ibyo wowe utazi gucapa ntushobora kwicara imbere ya plan baguhaye execute oya cyangwa ngo wicare imbere ya machine ngo ugire ukore plan rero gucapa si dome sakantu gari ngaho gucapa ubwo ni isi
Nesta agasaba ikigo cy'igihugu cishinze guteza imbere ugwaruka mu kubahingurane page gushiraho abantu baza barakurikirana imigambi y'ugwaruka
hariho ama projet menshi cyane tubona nk'ubuye nka page na president Mpano bavuga ngo ugwaruka ngo nirukunda gukora ngo iki payeje dushaka ibonwa n'abayibonye ubwa mbere nandi tuyibona kuri site ya internet kandi bijye ibintu batubwiye nko kuri payeje baratubwira ngo ukore projet hanyuma uyirance uzomenya gute ko baya mbe uzomenya bazoyakira ryari uzomenya gute ko badashobora guhakinga bagatwara projet yawe kandi wayiruhiye kuko zijya projet ubwa mbere wamenga biroroshye kuko wa n'importe qui yarashobora kuyironka ariko ubu uye wishira kuri urayiplanifye niyo bayigaye ntumenye icyo bayigaye bakubwira ngo ngo kuyameliora eske uja kwameliora iki rero bashireho abantu mushobora kuganira bakakubaza bakaguha dufate mu buryo bakaguha ikiganiro interview bakavuga bati mbe none weko project yawe uvuga gucyaye apa nabyo bivuga ngo uba ngo i project yawe yemewe ngo niho bazoguha interview ariko kandi bijye bintu byo kuri byo kuvuga ku murongo wamaze kuyitanga umenye ngo yakiriwe mbe yakiriwe nande canke ugasanga wayirungitse nkandi hantu kabona ko yarungitswe akaba wundi muntu yayibonye akayihakinga nkiyiwe kukubirambana n'igihe genda zinajyeho narayirungitse ariko ntabwira suhitswe ariko icyo nsaba nuko leta nibishizeho umugambi runaka muri make ishireho n'abantu ku buryo umuntu ari icendagira umucankunzo ashobora kwibona muri proje y'igihugu umuntu ari ahantu nazi nimba ari makamba nawe ashobora kuvuga ati iyi projet kubera yaje kuri buri muntu ari we wese w'umunyamwuga nanje ndashikiriwe kweri nubwo ntashobora kugaragaramo ariko nabonye aho byanjye
abandanya terakama bavyeyi badashaka ko abana babo bakora umwuga wo gucapa canke yindi myuga kubareka bagakora kuko ngo birimwo inyungu
ikintu ngomba guhera ko kubavyeyi ndabihera ko kuko nanje maze kubibona hari abana benshi bamaze kuza kwifuza yuko bakaza nko muri vacances bakambira Nesta turifuza yuko uwo twigisha gucapa wanda shaka sindana barihisha ngavuga ndi okay pandara periode yo nuze ya vacances muzoze nta kibazo akavuga ati gende yifuza kumenya ukuntu mu bikora nkamubwira nti okay wewe ni no kuza nga hari abavyeyi rero batavyumva muri ubwo buryo baca bumva bavuga ngo kwaba nakuntu tuba dukora ahantu nk'ubu dukora dukorera nga haye baca bavuga ngo umwana wacu agomba kujya mu zindi ngeso ngo ibintu byo gucapa ngo ni ingeso ngo no muri famiye yacu ngo nta muntu n'umwe acapa ngo ni nguyu ucapa gute nk'ikintu no cha mbwira ko mbwira ababyeyi umenye yuko umwana wiwe ushobora kuba muri famiye yose ari abanyangeso nziza ariko umwana akavana ingeso ahandi hantu atayuzi utazi n'ingene yayizanye kujya rero umwana avana ingeso ahandi hantu atayuzi niko ashobora kuzana n'ikintu giteza umuryango utazi iyo yakivanye rero nimba umwana ubona hari umwuga runaka yadukanye ukabona ari umwuga ashobora gukoresha amaboko kandi ukamuviramo kimazi ku babyeyi ndavuga ku babyeyi nk'ubuhoho mwa kino gihe biba binagoye kera waraheza ku ishuri ugacuvuga ngo bazacamo akazi kuko abantu bari bize bari bake kandi bategezwa kukubyaza umusaruro kukubera ntibashobora kujya kurokita abantu bo hanze y'igihugu ngo baze mu gihugu bakoresha abo ngambwe kuko bari bake ariko uye ndibaza nka 90% y'abantu baba mu gihugu baba barize rero barize ugasanga nko muri banki ya assurance hariyo mwo nk'abantu nk'180,000 muri gihugu ugasanga harimo banki zitatu manabo bantu bose bazacha bakwigwaho muri izo banki zitatu ntibikunda nicyo gituma rero nka jeje reka mvuge ngo kuri are yiwacu iyi are yiwacu mu gihugu cy'u Burundi ni gikorwa kiriko gikorwa n'abantu bake cyane kandi n'ababizi kubera yuko bidashigikiwe barigiriye nari umuntu usanga yibereye muri salo yiwe ariko aracapa ako kantu ntibakibikunda kandi ibintu bya are bikenewe mu gihugu ni byinshi cyane ni byinshi kandi are yashobora guteza imbere igihugu mu buryo bumwe cyangwa ubundi
Saidi nawe agasaba ababyeyi gushigikira abana babo ku mpano baba bafise mu kubajyana mu mashuri y'imyuga
akamunotera ababyeyi no gushigikira abana babo mu matara bafise cyane cyane ko umuvyeyi aba bibona umwana akiri muto ibintu agoma akora kwanza isi ishisa haryoshe hari amashuri yabo arashobora kumushira no mu ishuri agakuza yatarayiwe
Ugo gwaruka rukora umwuga wo gucapa rugasaba leta kubashigikira ngo kuko bafasha mu iterambere ry'igihugu.
Ndatera kamo leta ndayibwira ko igisata cha R ari gisata kimwe nk'ibindi bisata nka agriculture sindacita na blanche. Genda cita igisata ko kubera agenda bya kamano kimaze ndabyo buje yo gushaka kumara kandi kiri hasi cyane ndavuga ko ari gisata gikomeye cyane. Rero natera kamo uvuga ngo barabe uburyo bashobora nyene kugira ngo nimba rugwaruka rwiyumvemo ico gisata mu kwiyumvamo ico gisata no gufasha abagikora kugira ngo bagaragaze ibikorwa byabo kandi no uvuga ngo bakatoronderera n'amasoko y'ibyo tudandaza kwebwe turafite ahantu duhuriye cyane n'ibintu bya turisme kuko abantu batugurira n'ibi bintu si sonde turist bashobora kuva hanze baje mu mavakanse bakaza bakabona ibyo twakoze twebwe turabibyaza umusaruro munini cyane bariko baratembera bakabona ibi akantu kakozwe neza aka kantu ndagomba ndakajyane muri Inde ndagomba ndakajyane muri Canada made in Burundi aho wakojeje ikiganza cyawe hakaboneka u Burundi rero nimba turiko twebwe tugerageza gukora kugira ngo tubonekanishe igihugu tuba motive n'uko igihugu nacyo tuba tubona ko nacyo kidufashe mu mugongo ngo kidusunika kitujyana imbere mu kudusunika kitujyana imbere no uvuga ngo n'uguca inzira dushobora kugaragariramo twebwe ibyo gukora tuba tubishoboye kuko dukoresha amaboko kandi tugakoresha n'ubwenge twebwe tubura inzira igihugu twebwe nk'igihugu ikintu tuba tugisaba yuko coca inzira
ikintu leta ishobora kudufasha ni connection ikaduha support ikadufasha twese nk'aba artiste muri rusange ikatubwira ahantu kavuga ati muduza murafasha kuko kugira n'abandi bazovuga ati okay nanje reka ngende muri iki kintu kubera yuko benshi bareka gucapa babizi kubera yuko babona na support naki nibadushigikira n'abantu badushigikira bahari
akamonotera mu gisata cya leta nuko bomenya ko umu artiste ari umuntu afasha igihugu kwereka amakungu akaranga kacu hari abantu baba batakibuka bwa buzu bw'ibyatsi hari abantu baba batibuka ukuntu umugore kera yambara batibuka umubindi batibuka gisabo ugasanga hari ibintu uriko urerekana vya kera bigaragaza uko Burundi bwari bumeze leta rero no itera akamo yuko mu artiste naho bo mubona mu barabara bo mufata neza kuko ni imirimo y'amaboko no muri bibiliya birandiswe bihezagikwe.
Nina hano ikiganiro tweho cuno munsi kirangiriye aho cyako tuganira n'ugwaruka rukora umwuga wo gucapa bita les peintres mu rurimi rw'igifaransa aho batubwiye ko benshi ari impano babafise abandi nabo ngo baravyize. Shimire ugo gwaruka twayaze ndabashimire namwebwe mwese mwaduteza biri irambona Brenda Kelly Deborah nije nabateguriye kino kiganiro ni musigara mahoro.
Emwe, now turi ma brag. Muhora mwumviriza ikiganiro tweho.
None twohamenyeriki.
Je nibaza ko twohamenyera ibijanye n'imibereho y'ugwaruka? Tweho ni ikiganiro cy'ugwaruka mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Isanganiro.